Turashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika muri Uganda twumvikanya kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura ku isi hose tu live kuri Wezitatu akaburungu radio ya Trevewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga tuno musi magiteguriwe mukaba mugiye kugishikirizwa na Diana nini nahazwe nkuko vyama ni kiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika
muri isanga Muri sanga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyagarigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ituka cha politike ni yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi biteye impungenge abatari bake murimo harimo Ekleziya Katolika biciye mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye z'amaparoisse yose yegukira Ekleziya Katolika mu Burundi inama y'Episkopi Katolika iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene u Burundi bwifashe mu bisata nkoramutima bitandukanye muzya Episkopi Katolika bashikirije muri iryo tangazo harimo ku Burundi bwoshora kugarukana ituze kurwanya kudahana kwihanganiranira mu vya politike kubahiriza agateka kazi na muntu gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye kunagura igisata c'ubutunzi amafaranga y'agaciro n'ibindi n'ibindi muri sanga no munsi rero twatumiye musenyeri mukuru Simon Ntamwana yahoze atwara diocese nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi akaba yarigeze no gutwara inama ya Episkopi Katolika muri ico gihugu kigwiriyemo abakatolika musenyeri Ntamwana rero tumwakire ni nararibonye iraza kutuyagira ku bihe vyamuranze yongera nadufasha no gutahura uko Ekleziya Katolika ibwirije gukorana na leta ku neza y'ikibano na Venetro tudasize inyuma ico Ekleziya Katolika igona ku bibazo bimwe bimwe musenyeri Ntamwana kaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu
murakoze cyane turagize bwake turagize mwiriwe mwebwe mwese muriko murakurikirana kino kiganiro ndabashimira cyane ko tugisangiye
murakoze musenye mukanya nari mvuze ko muri nararibonye kandi sinibeshe muri iyo ubu muri mu karuhuko kizabukuru mukabayemo gutega musenye
ya karuhuko kizabukuru nyene gatangura ku gutera gutera ubunebwe ariko umuntu amazemo amezi abiri ane atandatu arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko mu kwakira udukorwa tutaremereye mugabo kandi twingira akamaro ariko rero jeho ndahiriwe nk'uko bavuga mpiwe mpishije nuko kandi mfise umugwi w'abakristu nita umuryango w'abuzuriza mana umuryango w'abuzuriza mana nkawushyiramo amashami atatu amashami agizwe n'abalayike abakristu basanzwe mu ngo zabo hakabamo ishami irye babikira hakabamo n'ishami y'abasaserdoti uwo muryango rero ubu uramba utundu twinshi twugukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi mbibagiye gutabara n'eklezia uko ndayiragijwe bampamagaye mu butumwa gutanga gutanga ikonfirmasiyo ndagenda cyanjye guhagarikira uwundi mugirwa mweranda niko kuko ibyo rero nibyo ubu nkora ngumva umva mpimbawe nako karuhuko kagahuza kakamba karyo ko gusenga cyane cyane kukwibuka abo bose bangiriye neza
mu gusenga muraza muradushyiramo mutwibuka muri uwo muryango harimo impfubyi iyo tuvuze impfubyi haba harimo iz'intambara haba harimo impfubyi zitandukanye turaza kubigaruka ko hanze hato umusenye ariko hajya inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwari mutubwiye ati umuntu araruhuka barayakoze ibitandukanye byinshi rega kuva kuri ya myaka mwinjira muri ekleziya katolika kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimaze mwe imyaka ingahe muyitwara inama y'abepiskopi katolika
ukurongora inama y'abepiskopi nyezina ndabimazemo imyaka 12 kubera ko nyine hari mu bihe bitoroshe hanyuma rero bagenzanje barasaba yuko nomara iyo myaka mu bisanzwe nta umara iyo myaka yose twama tumara imyaka 6 ariko nyine mu bihe bitoroshe tubona yuko abepiskopi babona yuko ari byiza ko bidahinduka birashoboka nibyo bene byashobokeye nibyo
byabarabizeye
ariko kandi naratwaye n'inama ihuza abepiskopi b'akarere ka Congo ka Repubulika Demokratike ya Congo hamwe n'u Rwanda n'u Burundi iyindi myaka 6 ibyo byose rero bigatuma bagira ingendo nyinshi cyane amanama menshi cyane mugabo Imana ishimwe byarashobotse noneho iraba
ni nyuma y'imyaka rero 12 mutubwiye haba mu Burundi muri Repubulika Demokarasi ya Congo muri mu mabanga yo kuyobora igihugu c'Imana mu butumwa bw'umwungere niki mwama mwibuka co bacara bashitse ku mutima kikabanyuraga musenyi aga telefone ka musenyeri Simon Ntamwana karavuyemo ariko muhinga bw'ivyuma babidufashijemo basubire bamuturondere turiko tuvugana aherereye i Vaticano muri kano kanya yagiye mu butumwa bw'ibi bwa misi yose baramuturonderera kugira ngo agaruke atwishe kubibazo bitandukanye dufise n'ivyo namwebwe mufise kuri Facebook yacu mukamuri ko muradukurikira mushaka guterera ibyiyumviro mushaka kubaza ibitandukanye muturungikire amanimero yanyu ya telefone mubicishije kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu turarindira ko muhinga bw'ivyuma batugarukiranira musenyeri Simon Ntamwana kugira ngo abandanye atwishura utubazo dutandukanye haba mu vyamuranze mu zima bwiwe akiri mu mabanga atandukanye yajejeshejwe na Ekleziya Katolika mu gihugu cyo Burundi yanavyivugiye muri Repubulika Demokarasi ya Congo birumvikana ko hari byinshi yagiye acamwo hari politiki zitandukanye z'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko byose turaza kubigaruka ko aragarutse ku murongo wa telefone musenye Muratu yego muratu babarira ivyuma ntibisezerana ariko ndanasaba imbabazi abakunzi b'ijwi rya Amerika sinzi ngene byari bigenza ariko ni byiza ko mugarutse ariko ndavuga nti muri iyo myaka yose mwaciye muhaba mu Burundi no muri Repubulika Demokarasi ya Congo birumvikana u Rwanda mwarahakure n'ahandi ni igiki cabanyuze cabashitse ku mutima mukavuga muti iki kintu muri ino myaka namaze ndongoye igihugu c'Imana sinzovyibagira
burya akarere ka Afurika yo hagati karafise uburyohe bwako cyane cyane mu biraba ubuzima bw'Ekleziya Katolika nibwira yuko ako karere kari mu turere twa Afurika twagize bakwiye ry'umugisha w'Imana karonka abantu benshi bakira neza Ekleziya Gatolika haba muri Congo iharanira demokratike demokrasi haba mu Rwanda haba mu Burundi abakristo ba Gatolika nibo benshi niho rero icyampimbaye rwose mu buzima bwanje kwabaye guherekeza abo bakristo mu kwemera kwabo kwatumye bamenya ingene iteka ry'umuntu ringana ingene ryotezwa imbere ingene twagenda turagitwara ariko ku buke uko bwije icyo rero kiraheza kirampimbara cyane ari nacyo cyagiye mu mutima mu ntimatima y'ubutumwa bwanje kugerageza gukomeza iteka ry'umuntu umuntu rero umuntu nk'uko tumusanga mu ijambo ry'Imana ngiyo indoto namye mfise ngiyo intumbero n'uno munsi ngumana mu mutima wanje kugira ngo ndabe ko uwo muntu twumuteza imbere twumwubaha twumukunda ukabwiriza gukundwa ntiduhave tumwitiranya n'ibindi ntiduhave dukurikirana izindi nyungu ataco ziri buzanire koko abantu atari mbere uko baryanisha
murakoze cyane
uko dushobora kubibona
yego murakoze cyane Musenyeri Simoni nta mwana mu nkundire gato nkubitire ku mirongo ya telefone hari abanyagihugu bafite utubazo bibariza turakira Izaha ikaze ku ijwi ry'Amerika Izaha uratwumva
ndabumva neza cyane ndi muri Kenya
yego akabazo kawe
ikibazo cyanje kijyanye ngomba kubaza nyakubahwa Musenyeri mega Burundi ubu kuvaho yo imyaka 20 ni donke imyaka 35 y'amavuko ubitandwe dushaka kumenya Burundi buri ko buvahe buja hehe twebwe kubajene b'iki gihe ku myaka dufise n'ubuzima buhanze igihugu uno munsi wakoze ikibazo cyane ni iki
izahake aho mujya naho muva ubiruranishije mu kintu byo kwemera Imana canke mu cyangisata
mwansikurira neza gatoyi mukambwira ikiganiro aho kivuye naho gishyizeho kugira ngo
yariko aratubwira bimwe mu byo ashoboye kurangura mbwa wibaza yuko akabazo kawe ushaka ko akakwishyura aruranishije kuki wifuza ko akabazo kawe Musenyeri nta mwana akishyura aruranishije kuki ubukuzimu bwahe bw'ukwemera bwa politike cyangwa bwiki
bukwemera mu kuri Ekleziya Gatolika turavye itangazo Ekleziya Gatolika yasohoye
urakoze
cyane
ngira umusinize ku telefone yewe ari kuri anatume na matwi turasaba imbabazi nimba namwe byababangamiye mu matwi Musenyeri avuze ku itangazo ryasohotse ngira yavuga rya tangazo riheruka gusohorwa n'inama y'Abepiskopi Katolika mu Burundi aho berekanye ico uko babona Uburundi ubuzima bw'Uburundi mu bisata bitandukanye ubutunzi agateka kazi na muntu n'ibindi mu mwishure uwo mukunzi w'ijwi ry'Amerika amagari muri Kenya
iteka ry'umuntu kuri twebwe umuryango w'Ekleziya Gatolika nagahambaye iteka ry'umuntu ntirishobora gutandukana n'ukwemera kwiwe nduko kwemera naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika niyabwo umuntu yemera Imana akemera yuko ariyo ndemye nuko imuha ubuzima atariwe ariko ari ikibanza hagati ya bene wabo mugabo agisangiye nabo kuko Imana yabashatse bombi yabakunze bose iryo teka niryo nshatse kukwishyura ku mugenzi iryo teka ntawushobora kurikomakoma ntawurifitiye ntawufite uburenganzira bwo kurihutaza bwo kurimugaza bwo kuriraba igisho rihibitse nk'uko umengo niwe ari kava ego abantu turazi twese yuko babanye bashobora bashobora kubwiririkanya bagashobora gushika ku neza ibahuza nkuko kandi bishobora kubangira kuri uko kubwiririkanya ugasanga barabyanye mu gihe rero bibashikiye nongaho iryo teka niryo baza bagarukira naho twaryanye naho twagiriraniye nabi tugaruke n'ingoga kuryubahiriza kurikunda ni naho mbere dushobora gutezanya imbere nk'uko umuntu wese abyipfuza.
Iryo teka gifashe gute kuganyu ga Musenyeri mu Burundi ariko yegereza amatora muri 2025 2027 tugarutse muri rya tangazo ry'abungere ba Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Burundi kuganya iryo teka gifashe gute?
Nibwira yuko tugenda natwe dutera imbere mu kumenya yuko umuntu ariko atihabwa nk'uko n'abakurambere bacu basokuru banyokuru bagenda barabitureresha babirereshe abaje imbere yacu bakababwira neza yuko umuntu ariko atihabwa. Icyo gihe rero umuntu ariko atihabwa araheza koko akubahwa mu burenganzira bw'ukubaho akubahwa mu burenganzira bwiwe bwo kuvuga icyo yiyumvira icyarota nawe kugira ngo amererwe neza nuko mu kugenda afise ibyunganira iryo teka aho hose ari mu kumubungabungira amagara ari mu kumusigamira utwo atunze arimo kuduteza imbere ari mu kibano cyiza ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera rya teka. Mu Burundi rero hariho ibibi bikomeretsa hari abarikomeretsa bari mu kibano gisanzwe naraye numvise yuko hari abantu babiri bapfuye bakurikirana muri komini Bugendana bishwe kandi ari abo muri CNDD-FDD byarambabaje cyane kuko narinda bazi kumva yuko bishwe gutyo jewe n'ukuri biranyereka ingene tukiri mu ishamba ry'ukwicana tukiri mu ishamba aho itegeko ari ryarindi akaruta kandi karakamira birakabura ibyo nyine nibyo bitobaye. Ariko kandi no mu ntwaro turabona abirekura bagaheza bakagirira n'aba babanyi babo bakagirira n'abo bamye bakorana nuko bakabakanga. Ibyo rero nabyo nyine biratuma rya teka ryononekara ni nacyo abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe oya n'ukuri nde dushobora kunumba cyane cyane abantu bagiye gufata ingingo zihambaye mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ziraba ugutwara igihugu cyacu byaba byiza babimenye kugira ngo babihubure. Kandi nibwira yuko aho kubwanje baragize neza cyane kutwibutsa icyo dutegerezwa kutwibutsa icyo twogwanira aho twoba turi hose baba rero abatwara baba batwarwa nibubahe iryo teka ry'umuntu mu mpande zaryo zose niba mbere gushika naho batiyumvira kumwe badashobora kumuryagumba ngo nuko batiyumvira kumwe kuko aho tuzatubwo turakomeretsa ya nama twigira yo kuba abanyedemokarasi yo kusoneranira mu kugenda twubahiranira ibyiyumviro byacu bya politiki.
None ga Musenye, kuri ibyo byose mutubwiye abo bibugendana abandi batandukanye bavuzwe hirya no hino mu Burundi utundi tunenge twagiye turadomwa ku rutoki n'inama nkuru ya Episkopi Katolika mu itangazo ryabo kubwanyu mwibaza ko intandaro yayo mabi atandukanye Burundi bwagiye buracamo n'ubu mukaba muvuga muri Ekleziya Katolika ko akihari ari iki intandaro ni iki?
Emre kubwanje narabivuze harashize utusi kubwanje nuko abantu bagenda bararyanira amatungo abo badutwara cyane cyane usanga ariho baduha ako karorero kukuryanira amatungo kukusenekera kanaka kuko yoba afise utuka twinshi cyanke utundi dutungwa twinshi ugasanga turamukuye ku musozi kubera ko dushaka ko dutabikira muri iryo tunga ryiwe kandi tugira tuti akabandanya atyo azoturusha igihagararo jewe nabanye politike ngira ngo 80% mu bategeka kandi kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima wuhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi nacyo kikaba igihugu giheka abana bacu bose kibagaburira neza kibitwararika bose atanumwe avuyemo uko kwikunda rero uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aze iwanje honyine ku mubanyi ntagende kururiya wundi wo kumutumba ukurikira ntihagire ikiboneka kimuha iteka ivyo iyo nyifato niyo jewe nibwira ko yadukwegeye amabi yose tubona mu Burundi.
Murakoze ku muco muduhaye. Dusubire ku mirongo ya telefone twakira Jean Pacifique ikaze nawe dusangira ikiyago na Musenyeri Simoni Ntamwana yaduteye iteka yo kuba muri sanga y'uno munsi. Uhereyega Jean Pacifique.
Merewe neza, ndabaramutse. Zambia mugwa mukuru wa Rusaka.
Akabazo kawe?
Akabazo ahubwo ntanubwo akabazo ahubwo nashaka hanini nange ikiyumviro cyangwa igitekerezo cyanjye ikiyumviro cyanjye cyangwa igitekerezo cyanjye mfite nuko igihugu cyangwa kugira tutabikanye ubutunzi bwacu bw'igihugu twakumvikana nyine ukuntu kwitangira kuko byose ni byacu nta kuvuga ngo bariya ngo biherekanye bonyine cyangwa abana bo biherekanye bonyine ni naho tubate kungurana ibitekerezo kuko umuntu ari wafashe ikintu akakiyerekana wenyine usanga nta kintu ari kushika ariko bibaye ngombwa ko babitangira bose tanga ibitekerezo bagenda bungurana ibitekerezo batanga ibintu biri kugenda neza.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Jean Pacifique ngaho muri Zambia. Jules nawe uratwumva? Jules uratwumva? Jules mwenga bwizyuma ko baragerageza kumva ko Jules bumwumva. Hanyuma rero ga Musenyeri tugarutse ku vyo mwariko muravuga uno munsi mu bindi vyabigihanze u Burundi mwibaza yuko amacakuri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo bivugwa mu Burundi canke ico kibazo co caravuyemo n'ikiri muco twokwita ikibazo kifatika kihari
kubwanje amacakubiri y'ubwoko azanwa n'icyo mbejeje kuvuga kwa kwikunda kwa gushaka kwigarurira amatungo dushoboye kugenda turayora mbere binaciye no mu busuma kenshi kuko twarabonye abatunze mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa bwo gutwara ugasanga bamaze kuronka miliyoni miliyardi kubera ko nyine biba biciye mu nzira itariyo niho rero uko gushaka kuyora amatungo gushaka kuyihereza ko jewe jenyine bica binyosha kuronka akagwi k'abagenzi twubwiririkanya kugira ngo vya bindi ntibintakarane kugira ngo vya bindi sindabisamaremwo niko rero kugenda gutora mwene wacu canke muvyaranje canke umukwe wanje n'ibindi mwene ivyo ugasanga rero babandi bagiye gutorana batyo bakurikije amaraso yabo bakurikije amamuko yabo ivyo bigaca biba urudubi bigaca biba urudubi abandi bakabona yuko ari umugwi hariya wagiye hamwe cyane rero mbere ugasanga bagize bati babandi nabakomoka kuri uriya mundu ibyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yoba ari amacakubiri ya moko kubwanje ayo macakubiri ya moko siyo ari intandaro ya y'uburyarya buri mu Burundi eka je nibwira ko nibwira ko ayo moko atawoza kuya kuyaryanira ko azi neza yuko atayihaye azi neza yuko twese tuvuka nkuko wa mutunzi Yobi yabivuga tuvuka turi gusa turi mburungu abavyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise hanyuma n'igihe dupfuye tugasubira inyuma emwe ata nk'abatu badutekereye ata manoti badutekere badusasiye n'ukurida akaguma ngaho none rero ngazi neza yuko twuramuka dutegereye yuko iryo tunga ibyo byiza biri mu Burundi byosangirwa bigaheza bigashika kuri bose n'ukuri Uburundi bwotekana Uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga ugasanga turashoboye kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu uboneka
hama utwo tunenge dutandukanye dufatiye kuri ya mipaka nayo yugagwa ndaziko mu kwa gatatu abepiskopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohora itangazo bavuga ati yamara Burundi n'u Rwanda nibaraba abanyagihugu abakristo bariko barahabonera makuba kandi atari bo navyo ivyo bintu mubivuga kwigiga Musenyeri gushikaho vyanka kumubanya abanano yundi imipaka ikugagwa bikaba nk'ico mwise urudubi niko mwavyise
emwe ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu nyenicubahiro Evaristo General Evaristo ndayishimiye yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ati umubanyi araryoha nta kumwiteranya ko niho rero je nogira nti iryo jambo yavuze egome nibwira yuko ridutuma twifuza yuko ibyo byabaye byo kugara imipaka vyotezura n'ukuri byaragiriye nabi abantu batari bake b'abanyarwanda bigira mu Burundi b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka bose bakaza basumye kugira ngo bateze imbere utwo bariko barakora kandi boroherwe nibwira ko icyo kintu nkuko twese tubyifuza cyo koroha maze ibigoranye by'ukuri bigaheza bikarondererwa iyindi nzira iyindi nyishu atari ukugara amayira kandi tuzi ingene amasumo yama ari ku mubanyi kuko nyine ari umubanyi azi neza icyo nanjye mbakeneye nkuko nanjye mba nzi icyo akeneye duheza tukagenda turaguranana tukagenda turasangiza nyine utwo dufise nicyo gituma rero nicyo coheza kikoroshwa ego vyabaye ku ruhande rw'i Burundi umuntu agenda mu Rwanda ashoboye gushikira iyo mipaka barugururirwa hanyuma akagaruka mugabo nibwira yuko n'u Burundi y'Uburundi bwo turonderera uburyo twoshobora kukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama.
Murakoze, twakire Olivier. Olivier ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Ego murakoze.
Uherehega Olivier?
Ndiyo merereye mu Kinyinya.
Kinyinya ni muri mu ntara ya
Bujumbura.
Bujumbura. Akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana, Musenyeri mukuru.
Mbanje kumuramutsa Simoni Ntamwana.
Arakumva.
Nataka ku
ego
ikibazo cyanje kimwe gihagaze uko ndashaka kubaza Simoni Ntamwana simbe uko gwiki ni giki yofasha leta ya kino gihe uburyo urabona imipaka ya rugawe ibyitwaje umubano mubi ni giki yofasha kuburyo twebwe abanyagihugu tujeze urigwe nuko kuno vuga imipaka ni giki yohanura leta kugira imwumve kuko isanzwe tuzi yuko ari n'umwesikoti mukuru anahanura ikumvikana.
Ubwo ntiyaheje gutanga impanuro ga Olivier bava umusubizi inyuma reka ndagutumije
kubivuga.
Yego, aruheje kubivuga.
Nari mbereje kubivuga, nibwira yuko ikiganiro cyiza cyoza hagati yabo badutwara abi Rwanda n'abi Burundi, ndumva yuko twoshobora gushika ku nyishu nziza. Kunyishu nziza ego muri karise turashobora kuba twarahemukiraniye muri utu muri turiya kandi bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi. Nicyo gituma nibwira ko ikiganiro cyiza cyoshoboka ntidusiba kubihanura, ntidusiba kwerekana ingene ikiganiro umwe n'icyo gishika ku neza n'ingoga, ugusumba umukazo, ugusumba uko kwiyugarana ku Burundi bw'iki gihe hambavu y'u Rwanda, nk'uko n'u Rwanda buhoro buhoro guhava rugira ruti nanjye niyugare maze ngaho turi abantu twogira tuti twarabishanije imigongo barabishanije imigongo imwe baba bashaka nyine kukumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simboni ngene umuntu yotera u Rwanda ngo arushire hariya cyangwa Burundi ngo arushire hariya ngo uzahambavu y'u Rwanda, ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko Imana yatwiterekeye hamwe kubandanya tuguterera mbere kukabakwiza gusumba.
Musenyeri, muvuze ivy'u Rwanda n'u Burundi, muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu niki nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda, harabari Mahama, harabari muri Tanzania, zanduta na zande, kiriya kibazo coco mukivuga kwikije munzi z'abarundi gikwiye gukogwa nicahe kugira ngo batekanigwaho bari bashore gutahuka mu gihugu cyabo.
Nukuri impunzi ariyo yose uri yagiye ejo iragiye hijya ejo n'umuntu agowe cyane mu mutima wiwe, abatari bakeje we narabiboneye ari Mahama narababonye, nuko aho zandutaza za mutabira naragiyeyo, nuko narababonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu. Burya aho wavukiye emwe hama hagoye, hama ariho handitse mu mutima, aho wabonye ubwa mbere, aho wataye uruzogi hama hakumotera. Nicyo gituma rero impunzi impunzi uko zoba ziri kose bozorohereza kugira ngo zigaruke mu Burundi. Kugira ngo ibyo bishoboke ku ruhande rw'u Burundi nyene nihabe uwo mutima wo kugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye bahave baza biyumvira ngo turagowe nitwashika, nkuko kandi nabo nyene mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abari kubaratwara egomeye aho twavayo byari bibi twahunze icyagira kitugirire nabi. Bagaheza rero bakaza batekanye muri iki gihe, ndabona yuko boramuka baje nawe nu amakungu arabibona n'abandi bari mu Burundi barabibona, boshobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano, tuzobakirana kubategera. Ego turabizi ingene intwaro y'imigambwe yamimeze uyu munsi, umugambo wose ugira uti noronka abanywanyi, noronka abiyongera mu banje. Nako kantu kariho mu Burundi cyane cyane imbere y'amatora, ivyo vyose niho biri, mugabo je ntivyombuza ko nigarukira n'umutima utekanye. Ku ruhande rwabo nabo babakiriye hariho ikintu cyiza, nibo barungika babirukanye, nibo barungika babaranduriye kutu uduhemba bashobora kuba barihishijemo, bobafasha kubitegera, bobafasha kubona yuko ari ikintu cyiza cobashikana iyo baje bava. Mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyanjye bikamuronderera aho yoshobora kwakirwa, wewe yibwira yuko ashitseyo yomererwa neza.
Amakuri babandi nabo baciriwe uwo guherayo aho mvuga babanye politike bagirizwa ibyo mu 2015 kuba bo barahatse kugira uruhara mu hirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari ico gihe, nabo ubutumwa busa nk'ubwo turungitse mu makambi canke buratandukana.
Bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari indongozi ariko rero naho bari indongozi nabo nyene sibikoko vy'ukwica. Nibwira yuko nabo nyene bagifise agatima keza ko gukunda Burundi, ninacyo gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi y'ukugwana. Mugabo bo kumva yuko batimirwa, bo kumva yuko batarabwa ibi boshoboriye kuza n'amahoro, ariko ndazi neza yuko amategeko y'igihugu kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati ibi byararenzweko. Ko byarenzwe ko rero kujyarenzwe ko nibanze risubizwe mu buryo jewe nkagira nti no kuri urwo rugero ntihabuze uburyo bwo gushika ku ciyumviro ciza, ku ciyumviro cotekanya uwo yagiye ahunga ivyari vyabaye nk'umu 2015. Nibwira yuko yogaruka abo bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda ashikira mu munyororo, akagenda ashikira ukundi kuburagizwa icyo akora icyo yifuza, bagaheza rero bakabishyira nanone mu nama kugira ngo n'ubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati nukuri ubu ndategereye, ndashoboye gusaba imbabazi, ndashoboye kuba narihenze. Mugabo uko kwihenda kwiwe biguheza ngo kumuheze mu gahinga, uko kwihenda uko kwihenda kwiwe rekumugira umwansi w'igihugu ubu no mu myaka yose ntabiba na gatoyi.
Murakoze cyane ku nyishu zanyu. Turasubira kuri telefone twakiraga kwavuga kwa ikaze kujugira Amerika uherereye hama kabazo kawe kwa Musenyeri mukuru Simon Ntamwana. Urakoze gakwavu ngaho mu Rwanda ugira umunsi mwiza. Muduge ku ijambo Musenyeri.
Uburenganzira twebwe Ekleziya Gatolika dufise bwo guhamagara bene wacu aho turi mu gihugu kimwe turimo ngo tubakebure suko tubarusha ubwenge oyaye suko kandi twaba tubarusha inguvu zuko batakuzuku dushobora kubakubita ku munwa yibambewe. Uburenganzira dufise si bwacu, uburenganzira twebwe dukoresha twebwe twirukira nubwo na wewe gakwavu ushoboye gukurikiza n'ibyateka ry'umuntu nakubwira yuko ribwirizwa kubahirizwa bibwirizwa kugirirwa neza umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe. Iyo rero tubonye ibintu birihungabanya imwe uwo ariko arabigira twebwe turasubira tukamuvunira akaguhe twebwe ntituja kumupfunga ntituja kumurega ahandi mugabo twifashe ruto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka gutekanya uwe n'uwo ariko aragirira ivyo ariko aragira. Twebwe rero dufatira kw'iteka Imana yaturemanye kw'ijambo ryayo kw'ijambo Ekleziya Gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura gutegekanya umubano mwiza umubano bateza imbere bose.
Urakoze imbere yuko muca mwishura kuri kajya
ngwano zindi n'izo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri niyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe kugenda aracebura amakungu n'ukuri zigeze abiteha yaragerageje uko ashoboye kose afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama afatiye kuki iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu ntabindi twishimbirije.
Murakoze cyane hama Gamusenyeri sinzi ko muravyumva rero abaca bagira ko bavuga ngo muri ivanga muri politike mvuzemo ni Ekleziya Katolika muri rusange umugambi uri kutegetse mu Burundi muravyibuka warababwiye muri 2015 nyuma yaho irasubira babwira uko gukemura niko bafata nko kwivanga muri politike canke politike irajamwe mu vyerekeye kugarura intama z'Imana.
Nashaka kubabwira yuko atabuzima bw'umuntu nabumwe na ruhande na rumwe rwabwo rutinjira mumaso y'Imana rutinjira rutamurikirwa mu ijambo ryayo nta na rumwe kuko izo mpande zose umuntu agenda aracisha mu buzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano Imana yaduhaye ingabirano y'ubuzima ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi gutunganiriza abantu mu byabo byose nicyo gituma rero iyo Ekleziya Gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye nuko biba mbere biriko bironona politike nuko biba biriko biratukisha politike erega ikintu cyose umuntu atanguye kwihendamo gisha cyononekara bwa buryo bwo kwihenda umuntu aba agomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza ari kuboneka mu byo yipfuza icyo gituma rero na politike arantegera neza n'ubundi wese antegere neza na politike ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwiriza kumurikirwa n'ijambo ry'Imana none umukama Yesu Kristo siwe atubwira ati mwebwe muvukana mwese none abavukana babiri turabona bariko bararandagurana turabona bariko baratuma umwe ahunga uwundi uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora duheze tunume ntibyoshoboka
yakoze twakire Didier ku murongo wa telefone wundi Didier ikaze ku ijuru rya Amerika aho uherereye hama kabazo kawe
murakoze boshe ndamuhaye mwiriwe kandi ndahimiwe cyane gose nyiricyubahiro Musenyeri Simoni nta mwana ndahimiwe gose no kumva mwashoboye kumutumira sindagutera ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngaha anye mbere nshima n'inama yabo ibahuza impanuro bama batanga izo turazikurikira cyane gose nyiricyubahiro Musenyeri Simoni nta mwana hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muri ko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru hariho kimwe yavuze umuryango w'abihebeye Imana harimo abafurera abasaseredoti ababikira mbere n'abakristu barayiko ibyo ndabikurikira gose yise abuzuriza Imana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira ikibazo cyanje hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira donc kumenya kahise ijya CVR ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyir'icyubahiro uyu mwepiskopi basangiye nabo bandi bihebeye Imana yashyizeho mukamwe ufashije gutora bamufata ubwo butumwa hari icyo baheza kumbure bagakora na zaba n'impanuro batanga n'ijya CVR ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe Musenyeri Simoni nta mwana nyene hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri CVR bagiye guhezagira ahantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yahera nicyo kibazo nshaka kumenya niba hari icyo baheza bagafashanya n'uyu mu CVR
urakoze cyane Didier ugira umunsi mwiza Musenyeri Simoni nta mwana akabazo ka Didier gukorana kwa CVR no muryango wanyu wabihebeye Imana uvanzemo abapatiri afurera n'ababikira kugarukira he kumeze gute
twebwe turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'umukama Yesu Kristo nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu cipfuruzo cyagiye kirashikirizwa n'abanyepolitike urabubu badutwara n'abandi babatanze imbere kuko uyu mugwi wajuva mu mwumvikano wi Arusha niho rero mu mwaka w'2000 niho rero nibwira yuko intumbero twembi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana zirashobora kumurikiranira nkako ukurekuriranira ukuri n'ukurekuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira no kugerageza kumenya ibyabaye mukuri kwabyo uhezeje kumenya ibyabaye mukuri kwabyo uheze rero uduhamagare twebwe byabaye ko twebwe byabereye byabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora yuko bawukura mu mitima y'abantu hanyuma rero gutyo tugashobora gushika kukurekuriranira kuko tumenye ukuri kuko tumenye uwagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashobore kugira ati n'ukuri ndasabye ikigongwe Uburundi bwavyaye ndasabye ikigongwe Abarundi bose bababariye muri icyo gihe kuko abo bariko barirondera uko kuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ibyo byabaye bitabaye gusa kuri kubahutu cyane kubatutsi bonyine ukwabo byongeye kuraba je nabonye ibyagiye biraba nk'93 n'ubundi ako gatima kace kagaruka niko jewe nagenda bibona ugasanga amakaritie arugaye ibujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abahutu canke umuhutu ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abatutsi ivyo bigaca vyerekana ingene uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu n'abatutsi bombi nyene bagiriwe nabi maze naho boshika kuri vya bindi bita genocide bakagira bati imwe muri iyo honyabwoko harimo abahutu harimo abatutsi icyo gihe kandi bose nabo kubahwa nabo kugirira neza ariko twebwe abuzuriza amana twebwe duhagarara ku yindi ntumbero y'ijambo ry'Imana ubwo nyene ijambo ry'Imana naryo ntirindira yuko tutirinda guca irya nino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka uya ntiturinda kuja muri kuja gutondanura ivyo vyose igicumuro canje nacumvise naho ntogenda kukirata ndashobora kugisaba ikigongwe kandi naho nyine nkumvirwa
ego mbega musenya muri 2015 tugarutse muri bimwe vyatwe ko turavuga ingene igihugu aho kigeze naho cavuye mu mvuru zo kwiyamiriza ikirengo ca 3 c'umuhisi Petero Nkurunziza mwarumvikanye muvuga ko Abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ica batavuga rumwe na leta y'Uburundi bavuga ngo sindumuje ubuja mwanse kiriya gihe bimeze gute ubu nta icivugo cyacakindi nyene canke vyarahindutse bivanye n'igihe
jewe n'ukuri sindumuja jewe nzogapfana ndashaka ariho mbere yuko n'abantu bose banyotewe ukwishyira n'ukwizana batagirwa abaja atamuntaza abategeka ikibonekeza yuko atari cyo noneho ibyo byabaye mu bihumbi bya 2015 babishize imbere y'abandi bashingantahe atari ababa mu Burundi nguku kwabo bepiskopi barerekanye yuko iyo icyo kiringo kigira 3 nyenicyubahiro no kwigendera President Nkurunziza yarondera akari kugishikira burubwo buryo nico gituma rero nuno munsi nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo naho yashoboye gutwara si kuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye eka ni nacyo gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora karenge no mu matora yakurikiye kuko nyine tutashaka kwishyira ku iryo tonga ry'ikintu twabonye neza twahavuye tugira tuti si byiza ko tujya gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko nuno munsi naho byashobotse bikamara icyo gihe si kuvuga yuko byari mu kuri oya twese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo ako gato keza kaje kujyana n'uko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kirangukana buhoro buhoro we naho gitahita ngo kiranguke nk'uko abantu bose bari babyiteze
Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa mu impande zitandukanye abanyagihugu inzego zitandukanye Burundi mu Rwanda kuko twaciye hirya no hino ibyo bihugu byose mu karere kugira ngo muri 2025 Burundi bugiye kuja mu matora na 2027 bizoshika imitima itekanye ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze akajambo mutekere abatwumvise duhereye ku bategetsi gushika ku banyagihugu tugacamo izampunzi n'abihebeye Imana n'akahe
muzewe mbona ari ijambo rimwe yemwe mbona ari ijambo rimwe nogumako kandi ndamutse ndarigumyeko ndamutse ndabiranguye nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu nta rindi shano ryo giteranya n'ibindi bihugu tukaramuka twebwe tugiye dutengatiye neza iteka ry'umuntu ineza ry'iryo teka ineza y'iryo teka ndetse neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyo ari cyo cyose kikagenda kivoma ineza yobera iryo teka hose tuzoheza dukundirwe tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turiko tuja heza murakoze cyane nshuti rya Amerika
ego Musenyeri Simoni Ntamwana twibutsa ko mwahoze mutwara diyoseze nkuru ya Gitega iri ku mugwa mukuru ya politiki y'u Burundi mukaba mwarigeze no gutwara inama y'abepiskopi katolika muri ico gihugu ndetse no mu mabanga atandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika ejo nitwongera kudodora haba muri Gitega cyangwa i Vatikano aho muri turiko turayagira muzeho twitabe nk'uko mwabikoze uno munsi
murakoze cyane mukuri nzobigamburuka nzi neza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu nzogikora n'umutima wanjye wose
murakoze mubandanye mugira akaruhuko keza kizabukuru
murakoze
ego akari nonga rero nshuti bakunze ibije rya Amerika duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwakoze kudutega biri ikiganiro muri isanga mwagiteguriye umwongera mugishikirizwa na Diana Nini Nahaze nariko ndakiremesha ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika reka nshimire abakunzi batanze ivyumviro abatwandike kuri Facebook tutashoboye guhamagara kubera kanya n'amatelefoni yagera duciramo muradutunga ariko kino kiganiro mu kanya muraza kugisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zacu YouTube ni VOA radio yacu na Facebook turakibashiriraho mpinga bw'ivyuma nshimire abapfasoni babiri twariko turakorana ni ingenieur Saida Hamdum hamwe na Nadia Ta twese tubikebanuriye tubifuriza kugira ibihe byiza mu byo muriko murakora mu mutwumviriza aho muherereye ku mice ine igize isi yose ahanje turongera mu makuru ari imbere.